ఇది న్యూస్ గుడ్ అమెరికా. Radio Ijwi Amerika yumvikana kuri FM 104 nibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti mu duteza matwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbayikaze mu makuru yacu. U Rwanda rwaraye rweretse abaterankunga ibyo rukeneye mu kwirinda indwara ya Ebola.
Aba baterankunga rero turafatanya kuva twanatangira, ufite abahanga bavuye Ebola. Abangaba rero icyo batwijeje ni ubufatanye.
Uwo ni Patrick Ndimubanzi, ni umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda. Iyo nkuru n'izindi zirimo n'iz'imikino ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Alois Bigirimana.
Urakoze Edi, ndamutse nabo tuzindukanye. Tuyahere mu gihugu kibanyi cya Congo. Igisirikare cya Congo cyashikirije cyo ku munsi wa kane ko cigaruriye agace ko mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kari mu minwe y'abitwaje ibirwanisho inyuma y'igitero cyahitanye ubuzima bwa 17 muri abo barwanyi bagirizwa iyicwa ry'abasivile baharurwa mu macumi. Makuru ava mu murwi wa ONU wa MONUSCO wagiye kubungabunga amahoro muri Congo unafasha kandi rimwe rimwe abasirikare ba Congo ku rugamba washikirije ko ayo makuru ari ayukuri. MONUSCO yarafashije muri ibyo bitero ikoresheje za kajugujugu kuri uwo muhari w'abarwanyi witwa Ngujolo. Ibitigiri nyakuri byabahasize ubuzima muri abo barwanyi ntibiramenyekana neza, mu gihe igisirikare cya FRDC kishikiriza abarwanyi 17 bahasize ubuzima. Iradiyo ya ONU nayo yashikirije ko hafuye abarwanyi 16 bishwe hamwe n'abasirikare 3 ba Leta ya Congo bahasize ubuzima. Urunani rw'abanyesudani rusaba ku gisirikare gihubutegetsi abasivile rwashikirije jo ku munsi wa kane ko rwaronse integuro y'amasezerano ya Leta mfatakibanza yateguwe n'igihugu cya Ethiopia hamwe n'umuryango umwe bwa Afrika. Mu makuru y'Ijwi ry'Amerika rikesha itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP, iyo integuro isaba ko haba Leta yiganjemwo abasivile benshi, ariko ntaco yavuze ko kuboja mu nama nshinga mateka y'imfata kibanza. Integuro ya mbere yari yateguwe na Ethiopia nyene yashizeho inama nshinga mateka y'imfata kibanza izo bigizwe n'abashinga mateka 300 abo mu runani ruharanira ubwiyunge n'ihinduka bagatwara ibice 67%. Ethiopia hamwe n'umuryango umwe bwa Afrika bariyemeje gufasha mu bya kidiplomasiya mu gutorera umuti uruhagarara rwa politike muri icyo gihugu. Bombe zibiri zatewe n'abiyahuzi i Tunis ku murwa mukuru wa Tunisia zishe umupolisi umwe zikomeretsa abanyagihugu bashika ku 8 nk'uko abategetsi b'icyo gihugu babishikirije. Nta numwe yiyitirira ivyo bitero araboneka. Igitero cya mbere cyabereye hagati ku murwa mukuru Tunis hafi ya ambasade y'u Faransa. Iyo bombe yahitanye ubuzima bw'umupolisi umwe n'abasivile 3 bahakomerekeye nk'uko bishikirizwa n'umushyiranganji w'intwaro mu gihugu hagati muri Tunisia. Inyuma y'iminota 10 uwundi mwiyahuzi yiturikije ko bombe ku gituro cya polisi muri district ya Al Karjani hakomereka abapolisi 4 nk'uko umushyiranganji nyene yabananije abisigura. Tunisia cyaranzwemo ibitero by'imihari yitwaje inkoho hamwe n'abiyahuzi inyuma y'ikurwa kuri ku butegetsi rya perezida Zine Al Abidine Ben Ali hari mu mwaka w'2011. Tukivuga ku bitero kandi abasirikare bashika 27 ba Siriya barishwe, abandi 3 barakomereka. Ni mu bitero bibiri byagabwe ejo ku munsi wa kane nyene n'abarwanyi bashamikiye kuri Al Qaeda mu ntara ya Hama n'intara iri hagati mu gihugu bishikirije. Ibyo bitero ku birindiro by'abasirikare ba Siriya byabereye hafi y'imihana ya Atsane ni mu buraruko bw'intara ya Hama nk'uko uwo muhari wavyigamvye uvuga. Ishirahamwe ryo muri Siriya rikurikiranira hafi iyubahirizwa ry'agateka ka muntu mu ntambara ryabwiye ijwi rya Amerika ko ridashobora kwemeza nimba abakora iterabwoba canke abarwanya leta bari nyuma y'ivyo bitero vyeje ku munsi wa kane. Intara ya Hama yamye iri mu minwe ya leta ya Siriya, naho bimwe mu bice byayo hari igihe byari byafashwe n'abarobere hamwe n'abarwanya umuhari wa leta ya Kiisilamu mu mirwano yayihitiyemo. Radio ya Amerika, amakuru tuyabandanirize kuri Turukiya na Leta Zunze za Amerika, aho Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan avuga yuko afise igishika cyo kuganira na Perezida Donald Trump kugira barangize ukutumvikana guhagaze kuko ntico gihugu cha Turukiya caronse cahawe n'Uburusiya misile zo mu bwoko bwa S amajanane. Uwo mubonano witezwe mu nama barimwo y'ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi i Osaka mu Buyapani. Umubonano kandi ubonwa kwari amahirwe ya nyuma yo gukinga ivavanura hagati y'ivyo bihugu bibiri biri mu ishirahamwe NATO canke OTAN. Washington ivuga ko ubwo bwoko bwa misile buhungabanya ubuhinga bwo kwikingira bw'igisirikare cishiramu ryo mu burengero bw'isi gishize hamwe mu kugwaniriza umwasi hamwe ariyo NATO, cyane cyane ubuhinga bw'indege ya 35.
Urakoze ya Louise ku makuru uheje kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda, impuzo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Igisata cishiramu impunzi makungu citaho impunzi HCR kivuga ko gifise ikibazo cyo gufasha impunzi kuko uburyo butera ugabanuka mu gihe kuri uyu wa kane wari umunsi wahariwe impunzi ku isi. Uwuserukira ico gisata mu Burundi yaramenyesheje ko mu bihumbi birenga 70 vy'impunzi biri mu Burundi, bice 99% bagizwe n'abanyekongo. Inkuru ijwi rya Amerika ryashoboye kuronka bifashijwemo n'abanywanyi bayo. Tugiye kwisomerwa na Desire Hatuimana, umenyesha bakuru w'ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Impunzi z'abakongomani ziri mu gihugu cy'u Burundi zivuga ko nubwo ziherutse kuronka indongozi shasha mu gihugu cyabo zitarota zisubira iwabo. Uyu n'umwe yari yitavye ibirori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi.
Buta c'est terrible parce que d'acho tu fise ga rabonanga inyo kenshi pwar parce que na mujyango uriho.
Izi mpunzi z'abakongomani zibona ko kugira zitahuke hari bikwiye kubanza gushirwa mu ngiro. Zisaba umukuru w'igihugu cyabo mushasha Etienne Tshisekedi gushiraho politike nziza yo gutahukana impunzi. Hagataho zivuga ko aho zahungiye mu Burundi ahanini zibeshwaho n'umuziki, ariko nawe ukaba utabateza imbere kubera ibura ry'amategeko awugenga. Zimwe mu ngaruka zo kubaho kw'izi mpunzi no kutiga kw'abana babo nk'uko uyu munyeshuri abivuga.
Ari abanyeshuri usanga bareka kugenda ku ishure kubera amaminyofani canke babuze ico bandikira ko amakaye canke babuze uniforme bambara, cyo gutuma twaca dusaba yuko badufasha utuntu tumwe tumwe ku banyeshuri.
Uyu munyeshuri w'umukongomani avuga ko kandi zingorane bagira mu mashuri rimwe na rimwe ziva ku kudahuza ururimi n'abigisha.
Benshi usanga bibagora, ugasanga umwigisha avuze ikirundi mana nawe ntiyacyumvise neza acamwishira mu giswahili, arabikisha batumva igiswahili gacumengo aramutuze kisha agenda kumukuza amanota yo mu ndero kubera yamwishuriye mu giswahili kandi yamwicaye na giswahili bayumva n'uyo mwana nawe na kirundi abayumva ugasanga ntibumvikana neza.
Icyo bishyika mu makambi nk'ayahira
userukira igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu citaho impunzi HCR mu Burundi. Buri mwaka bamana ibibazo bijanye n'impunzi zama ziyongera mu bihugu bitandukanye vyo ku isi. Gogo Hokpoti asigura ko ivyo bigira ingaruka mu buryo buba butegekanijwe gufasha impunzi. Ahagira ati:
Et ça, c'est un défi auquel nous faisons face chaque année. Et je peux vous dire que chaque année, nos budgets diminuent. Et nous devons donc
de toutes les initiatives
que nous avons pour essayer de faire face aux priorités. Et pour nous, la priorité, c'est la santé, l'éducation, le vivre que nous donnons par le biais des femmes au régime.
Kuri twebwe no kwivuza kwiga ibifungurwa dutanga ku mpunzi biciye muri PAM. Turafise kandi politike yo gufasha impunzi ziba mu bisagara n'iziba mu makambi. Ibintu biruko mu gihe hari n'abarundi bahungiye mu bindi bihugu bamwe babandanya guhunguka. Umwunganizi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu avuga ko hamaze gutahuka impunzi z'abarundi zigera ku 178. Tarsisi Niyongabo avuga ko ikibazo kinini kiri ku mpunzi z'abarundi ziri mu gihugu kibanye cy'u Rwanda zitemererwa gutaha.
Impunzi zahungiye mu Rwanda uno munsi nta burenganzira bwo gutaha mu Burundi bafise, n'ababishaka ntibabemerera ko baza kireka baje batorotse. Ivyo navyo rero tubishira muri wa mubano atari mwiza, ariko kandi tukaba twizeye yuko ibihe bihibindi tukizira yuko umunsi uri izina n'impunzi ziri mu Rwanda bazoziha uburenganzira bw'uko abashaka gutaha mu gihugu cy'amavukiro batahuka atagitsure eka atawanja wangu.
Ku bijyanye n'umutekano muke umaze iminsi uvugwa mu ikambi y'impunzi z'abarundi ziri nduta mu gihugu cya Tanzania, umwunganizi w'ubushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu avuga ko Tanzania aricyo gihugu bumvikana cyane ku bijyanye n'impunzi.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi d'Amerika. Mu biganiro vyacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,600 na kilohertz 17,300. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi d'Amerika, radio yanyu.
Impunzi z'abarundi ziba mu kambi ya Rusenda iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zaributse umunsi mukuru w'impunzi zisaba leta ya Kongo gucungira umutekano wazo bitewe n'uko akarere ka Fizi izi mpunzi zirimwo kamamwo ingwano hagati mirwi itwaje ibigwanisho. N'inkuru y'umumensha makuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo ari mu Rusenda.
Zine ndirimbo z'impunzi z'abarundi zari kuri defile yatangiriye kuri biro ya komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi iri mu nkambi yo mu Rusenda ikomereza ku ibarabara ryo muri centre, aho izi impunzi zatambukaga zibyina bizigaragaza ibyapa byo kwishimira uyu munsi mukuru wazihariwe. Izi impunzi z'abarundi zimaze imyaka 4 muri iyi nkambi zibinyujije mu ndirimbo, mu mivugo ndetse n'imikino, zagiye zigaragariza abashyitsi baserukiye mu mashyirahamwe akorera mu nkambi arimo HCR na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi bimwe mu bibazo biziraje inshinga.
Uyu munsi mukuru tuwizije dufite ibibazo, tukaba dufite ibibazo by'ukwerekeye mu bintu by'ubuvuzi. Ubu urashobora gufatwa n'indwara washyika kwa muganga bagupima indwara bakayibona, ariko kugira baguhereza imiti y'iyo ndwara bikaba ibibazo. Ugaca wewe uza wumva ngo genda ngo kuri formation ngo kuri imiti ngo iyi n'iyi ngo niho ngo ushobora kuronka ingene ubaho, nawe ukaraba nta maho dukura amahera ntako twigira ukaza tubona uburyo bwo kwivuza. Bamwe bamwe bakaramuka bapfiramwo, abandi bagasinzikara sana, abandi bakigira mu bibazo by'amasengesho kubera abona batabujyo babatumye kuja muri formation nta mahera bafise ntako babigenza. Bagira naho babone ararembya caje muri twa dutaye aronka yamfungurwa kagurisha niyanza rigacitera gahava hwereramo akagendo na transfer baduha ubu barazivye bavuga tutararemba ni wishikane wandaruko ushike kwa muganga imodoka zahora zidutwara ubu ntituza akazi zikora tubona zigenda nitumenya ngo ziri mu kazi ya kanaka na
nibizi poste userukira impunzi z'abarundi muri inkambi yo mu Rusenda yasabye leta ya Kongo kurushaho kubacungira umutekano kubera imigwano imaze iminsi ibera ruguru y'inkambi hagati y'abasirikare ba leta ya Kongo FARDC n'abagwanyi babo mayimayi
mu bijyanye n'umutekano twasabye yuko botwongerereza baducungerera umutekano hano kwino kambi kubera ko umutekano tubona atari mwiza cyane turavye ahantu duherereye twamatugira ko tusaba ko nko mu gihe bariko barashaka guhungura bamwe bamwe bavyishakiye kuko batubareye ko bagize inama na hase na leta y'u Burundi twasabye ko nk'abantu batazohava basubira mu gihugu cyabo cyanke bashime kuguma hako nabo bobigira uburyo bw'ingene bashobora kuzoraba ingene babashira ahantu bashobora kwicara bafite umutekano hama tuca turagaruka ku kibazo cy'ifungurwa turerekana ko ifungurwa dusanzwe dufungura ari nkeya nkeya cyane dolari 12 ku kwezi twasabye neza nimba byoshoboka ko boduhereza ni dolari 30 ku kwezi ku muntu kugira umuntu aza afungura ifungurwa zingana basi ni dolari imwe
muri uyu munsi mukuru umuyobozi uhagarariye ASR muri territoire ya Fizi Bwana Cyprien Cyonyo avuga yuko ibi bibazo byose izimpunzi zamugejejeho bazabishakira igisubizo hanyuma bakigeze kuri komite directeur y'impunzi z'abarundi ziri murongwe na Rusenda uyu muyobozi wa ASR akomeza kuvuga yuko inkunga ya ASR yagabanutse bikurikiranye n'ubwinshi bw'impunzi zigenda ziyongera ku isi ubwo yizizwaga uyu munsi mukuru wari w'impunzi ishiramwe rya ASR ryagaragaje yuko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo hari impunzi z'abarundi 43,000 ariko hari abandi barundi bakomeje gusaba ubuhungiro muri teritwari ya Fizi na Uvira nubwo hari amanama amaze iminsi akogwa hagati ya ASR na leta ya Kongo ndetse n'iy'u Burundi yo gushaka gutahura impunzi zifuza gutahuka mu gihugu cy'u Burundi ku bushake bwazo Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu
Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ku nshuro ya 19 u Rwanda rwarifatanije n'isi yose mu kwibuka umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi. Ni umunsi usanze u Rwanda rucumbikiye impunzi zishika ku 150 ku rwego rw'igihugu uyu munsi wahimbarijwe mu ikampi ya Kigeme ihaye indaro impunzi z'abanyekongo zishika 2,200. Bimwe mu bintu byaranze uyu munsi ya Kigeme harimo imiryango 49 yasezeranye kubana byemewe n'amategeko. Sustain Azabe umunyekongo yatanguranye n'iyo kampi ya Kigeme nawe nyene yarasezeranye byemewe n'amategeko. Eric Bagirubusa umumenyesha bakuru w'ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda agaruka ku buzima bwiwe.
Kera menye ubwenge mvukira muri Kongo mu nzozi zanjye numvaga nzaba umuntu ukorera muri mu gihugu cyanjye nkagiteza imbere kuko twa dufiteyo gakondo.
Bwana Azabe Sostene w'imyaka 26 y'amavuko n'umwe mu mpunzi z'abanyekongo zisaga 20,000 zicumbikiwe ku butaka bw'u Rwanda mu nkambi ya Kigeme mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyamagabe. Kuri uyu munsi si yose zirikana y'impunzi. Bwana Azabe yabaye umwe mu miryango 50 yasaziranye kubana byemewe n'amategeko yasezeraniye mu kagari ka Kigeme. N'umunsi Bwana Azabe yabwiye ijwi rya Amerika ko ufite kinini uvuze kandi uzavuga mu mateka y'ubuzima bwe.
Navuga ko n'amateka niyo haba ejo cyangwa ejo bundi tugatahuka tugasura mu gihugu cyacu tuzaba tuzirikana ko hari umunsi wa gatandatu noneho akaba ari umunsi wo kuba njye ubwanjye noneho narasezeranye mu mategeko nkaba mfite iyo mpamyabumenyi yo kuba nasezerana mu mategeko.
Bwana Azabe Sostene yasize mu basezeranye kuri uyu munsi bari basanzwe babana biba ngombwa kubicisha mu mategeko kimwe nk'abandi bose mu nkambi. Ubushobozi bwo kwishimira umunsi nk'uyu ni buke ariko ngo barafatikanya.
Nyuma y'imihango turakirwa bakatugenera ibintu byadushimisha ari impano kuri uyu munsi ntabwo ari uvuga ngo ni umunsi wo kwibuka gusa ahubwo ni impano ziba zihari n'ibindi byinshi cyane byatunezeza.
Azabi n'ubuheta mu bana bane amaze imyaka 7 mu nkambi ya Kigeme ashima urugwiro ubutegetsi bw'u Rwanda bwabakiranye ubutegetsi bubacumbikiye.
Twageze mu Rwanda baratwakira badushakira ahantu ducumbika batuzana mu majyepfo tuhaza tutahazi ariko nyuma yaho baje kutumenyereza amashuri turiga abafite ibindi bibazo bitandukanye babitaho nk'abantu bafite ibibazo by'ubumuga ubwo bagiye babitaho icya kabiri nuko twishyira tukizana ukaba washaka hanze y'inkambi tugashaka imirimo bakakwakira bakagukoresha nk'umuntu bizeye kandi w'inyangamugayo ibyo nibyo bintu bya mbere byiza.
Azabe amashuri abanza n'ayisumbuye yayigiye iwabo muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko kubona imirimo mu gihugu nabwo bigoye guhaza n'abene igihugu bacyo ni ikibazo gikomeye. Namubajije uko apanga umunsi wa kibyuka.
Ubwo umunsi wanjye uko nkupanga buracya nkajya gushakisha uturaka hanze y'inkambi nkagenda ngakora utwo turaka naba ntaronse nkaza nkaryama ubundi ubuzima tugategereza ubwo dufite n'abandi bafasha muri rusange. Mbona ubuzima dufite ahangaha ntabwo ari ubuzima bavuga ngo buzagira aho bukugeza n'aho bugukura. Gusa icyo dushima tena dusubira inyuma gatoya nuko Leta y'u Rwanda itwohereza abaterankunga bakaba baduha nk'imirimo izayidufasha wenda gutegura ejo hazaza bikazadufasha gusubira iwacu muri Kongo hari ukuntu duhagaze tutarasubiye inyuma haba mu by'ubuzima cyangwa se mu bindi by'imibereho rusange.
Mu mitekerereze ya muntu ahora n'indoto zo gutera imbere nicyo kimwe no kuri Azabe wari muri uwo murongo ariko aza gukomwa mu nkokora no kuba yarisanze ari impunzi nta kindi yabihinduraho.
Menye ubwenge mvukira muri Kongo mu nzozi zanjye numvaga nzaba umuntu ukorera muri mu gihugu cyanjye nkagiteza imbere kuko twa dufiteyo gakondo dufite imirima dufite amatungo. Ubwo rero kuba bitaragezweho ni ikintu cya mbere gituma numva nameze neza mu mutima ugeza na nuno.
Kimwe n'izindi mpunzi nyinshi z'abanyekongo ziri mu Rwanda ibyifuzo byabo nuko umwuka waba mwiza amahoro akaboneka mu gihugu cyabo bagatahuka kwivuko. Icyakora bitewe n'igihe bamwe bamaze hari abatakaje icyizere bitandukanye na bwana Azabe.
Icyizere ndagifite kuko duhere no ku bindi bihugu byo hanze tugenda twumva amateka yabyo byagiye ba mu ntambara ariko nyuma yaho akaza kugeraho bakagira umutekano. Ubwo natwe ntabwo ari twe tutatuzahora mu buhungiro ikize ndagifite nka 50% yuko vuba cyangwa kera tuzatahu.
Ubutegetsi bw'u Rwanda ku munsi nk'uyu nabwo nibyo byifuzo ko impunzi zatahuka mu gihugu cyabo cyane ko buzirikana uko amateka y'ubuhunzi amera. Madame Germaine Kamayiresi ni ministre muri ministeri y'ibikorwa by'ubutabazi bwihuse.
Umunsi mpuzamahanga w'impunzi ntabwo ari ikintu ubundi cyo umuntu yavuga ngo yishimiye icyo uwo munsi kuko ubuhunzi ntabwo ari ikintu cyiza. Icyo tubifuriza nuko mwagasubiye mu bihugu byanyu namwe mukagubwa neza nkuko abanyarwanda baguwe neza.
Umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana impunzi usanze ku isi yose habarirwa bahunze cyangwa bakuwe mu byabo basaga 70 million. Benshi ku mpuzandengo ya 80% bari mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Ku Rwanda by'umwihariko hari abagera 150%, 51% ni abanyekongo, abandi 48% ni abarundi. Bagira ubusa ijwi rya Amerika, ikigeme nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda.
Ishyirahamwe Parsem ryishinze guhimiriza abarundi guhindura ingendo mu ntumbero yo gushika ku iterambere rirama ritangaza ko ryiteguriye kwitura ababijejwe kugira ngo ryongere gusubira kwemererwa gukorera mu Burundi. Mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Ninahazwe, Faustin Ndikumana yavuze ko naho ingingo ihagarika ibikorwa by'ishyirahamwe ryiwe atabigeze amenyeshwa arizeye ko azotunganirizwa.
Gushika kuri ino saa turavugana iyo ngingo jewe ntayo nigeze menyeshwa ku mugaragaro. Twabimenye ku mbuga ngurukana bumenyi tubibona byiruka. Mbere icyo gihe twari twegeze no kubaza muri minisiteri bagitanga uzararabinugangwa turaza muri minisiteri kugira ngo nta keti babona
none ko muvuga ko iyo ngingo ubwanyu ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi ari nabwo amashyirahamwe abarizwamwo rutarabi bamenyesha ubu ibikorwa byanyu murabibandanya canke mwarabihagaritse?
Oya, kuvaho twumviye umwunganizi w'umushikiranganji avugiye ku iradiyo twaratanze kozinye kubaduserukira mu ntara ntawe uri karakora ibikorwa ku izina rya Parseme no ngaha i Bujumbura twabihagaritse.
Mwoba mwaragerageje kwegera ubwo bushikiranganji kugira ngo mubaze ico bwabahoye?
Nico tugiye kugira mu ntango y'indwi zayo kuko ikete riduherwa kuronka iby'ubushikiranganji ni kete twaronse tariki 19 z'ukwezi kwa gatatu ndabumva ni vuba uryo kwita rero yatubwira yuko ubushikiranganje bwemeje ko parcelle ari cyangwa ari kuri rakora yisunza amategeko yitegeko rishasha rigenga amashirahamwe
jari tro nkishirahamwe parcelle gike kajyo barizitse
wenda ubwiye ati izo service juridique za dufelicita ndadufelicita ko turishira hamwe ikora ibikorwa bigaragara mu gihugu ndabikubwiye neza kandi ukwikeka ahubwo no gutangara bose abantu baratangara
aho tugeze amaso ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye hariho nkaho tubona yuko mu byo mwa mwaradzize ho baharimwo yuko mwebwe ku giti canyu Faustin Ndikumana murongo yishamwe parsem mucafuza ishusho y'igihugu n'inzego zirongoye ico gihugu hama bakavuga yuko ivyo babinagamije guhungabanya umutekano w'abanyagihugu ivyo batovyihanganira ivyo vyagirije hari ico mwa mubizi ko ga Faustin
urumva nize jewe ntabwo natangaye ndumigo ubwa mbere ho nuwo kubwira yuko ucafudije igihugu yo cavuga ati kwigenekerezo iri naka iyi declaration washikirije ikicigwa wakoze ibyabo washikirije byacujije igihugu gutyo cyangwa ati umutegetsi watutse ni kanaka none se iyo ariko barafata ingingo yandi mashyirahamwe cyangwa ikintu ntidora twumva ko babwira ati bafatiye kuri iki niyo naho ngira wada miriki barabwira ico babahoye ico bavuze ati babahoye
hama amwe mu ma Twitter yahana hanyu ku mbuga ngurukana bumenyi yaragarutse rekana bimwe mu byishamwe parseme ryatangaje misi yahera bamwe bakabibaza yuko ari naco gyo baryaradzize harimo nkuko musaba leta y'u Burundi guhagurukira ikibazo c'ubukene nico ntaco mubona co bacarabayemo imbarutse guhagarika ibikorwa byanyu kuko bavuga ati
parseme ibyo tubikora kuva tugishingwa ni ryari ga utaratubaze by'ubutunzi nibyaro taratubaza situation y'ubukene cyangwa iby'ubutunzi kandi kira noneho ntabyo dushikiza biva handi ni ibintu biri mu maraporo y'inzego za leta
muri iyo ngingo nayo yo boba barabasavye yuko nk'amashirahamwe adakiranira ibyicaro vya politique mutegerezwa no kwiga kuvuga neza igihugu cyangwa ubutegetsi buhari hama namwe mu kurundi ruhande mukavuga tuti turi ngaha nk'ijisho ry'abanyagihugu dukosora n'utukatagenda murumva ko ari nk'ahamwe mwokwemererwa gukora bizoshoboka ko bibangabanganwa ivyo babasaba ni ntumbero
yawe numva je ndabyo twabara ko turakora ibyo dukozera ko ari ibintu bisanzwe kuvuga igihugu n'indi ari kandi ndavuga kwavuga ko avuga igihugu nabi igihugu gicafuzwa n'ibikogwa bimwe bimwe biba bigaragara n'ababikoze wewe uri kurasahura itunga y'igihugu wibinza ha vugira ikintu uri kuracafuza ishusho y'u Burundi wewe uri ko uri cyacanke ugira gute ndi kuracafuza ishusho y'u Burundi none ibintu nibivugwa n'abamenyesha makuru simwe mu bivuga ntibikwiragira uwisi ntimeze nka viraje umuntu acafuza igihugu gute cyabyo numva je
ngira ngo nako kantu ko kuvuga yuko ubutunzi aho bugeze atari heza cyane
none muri leta aho cyaje kuvuga ntibazi ko ubutunzi icyo ni kintu niyo leta iri kirabwivuga ngo duhanzwe n'ubukene ahubwo hari hagezeho tubyicarira igituma ibyo bukene ahubwo tuve muri soko niruze gupfa ubusa kuko ubwo bukene bubanaje nibwo butuma abantu bose basubira inyuma bagira gute duhinduye ingendo rero twe dufata duhindura ingendo kugira dushikire iterambere twifuza hari gukunda igihugu gusumbuko kandi noneho naje igihugu ndagikunda kuko caransomeje muri ibyo byigwa by'ubutunzi ico no gifasha ari kugiterera ivyumviro n'ukuri
hari umukenyuro mutegekanya gukora muri parseme canke muri komuri yumvira kugira ngo musubire kwemererwa gukora
ukurikiza amategeko twari tukubaha n'inzego uko ziri turazubaha n'amategeko nu leta turazi ko ari urwego rwa executive executive nayo n'ubutegetsi bumwe hariho n'ubundi nabwo wabutiye nka mugabo byo twe ntitubiraba nyima twitura utubatubwira nyima kuja kubana n'umushikiranganje tuzogenda aho ba ombudsman bose bajejwe kumvikanisha leta iyo yarenganije abantu cyo gituma ombudsman agiye kubera abazi ko na leta ishobora kurenganya umunyagihugu ni mediation entre l'administration et les citoyens twebwe nuko nyine ibyo tuzobicamo nyine tugende tuvuge n'umushikiranganje atwereke tubaze izo nzego zihari zose umushikiranganje w'ubutungane umushikiranganje bw'agakata y'akazi na muntu nizo nyine zuzibaza byanze tubandanye inzego n'abantu abantu nyene bishano kubaza no kuza n'abandi n'abandi afyanire bwa bakati n'abakicari ndari byo byose ngabo inzego nyene zihari tuguma arizo twitura kandi byo guhagarikana byo twavyubasha nyene ko ari leta yabifashe mbwa turimza ko leta nayo hari gihiburana mu bandi gatsindwa leta ashobora kwihendigizwe n'abantu ibyo rero nibisanzwe birashika umuntu agafata ingingo ingarenganijwe hanyuma akarenganurwa uwo mvuge ko ibyo bintu ari ibintu bidasanzwe je numva ari ibintu nyine twabimenye twabifashe nyine twabyakiri
shote mwese mukundi radio hejuru ya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu ngabo bw'ivyuma hamwe na Jeffrey yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na Frederic Munikije makuru nayo mwashikijwe na Aloise Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.